ይህን ራዲዮ ኢስዊዳ አሜሪካ era disbi di America Samira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda wiriwe neza nshuti mese duteramanye uri kumwe na Fidel niyo ngaba mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi shortwave ku metero 19.2 mu Rwanda turi kuri FM 88.8 ibice bitatu i radio inshuti ya bose no kuri FM 104 ibice bitatu y'ijwi rya America mu Burundi abantu batatu barishwe abandi bashika kuri 200 barafatwa ku mvoza matohoza mu ntara za Cibitoke na Muramvya mu mpera z'indwi iheze
Utabwe twari tubanye neza cyane bwibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka twari tuzi imbere ko atanu umuntu yamuvugirana hari kuko ntawe yavugisha byadutangaje ukuntu yarenganye kandi nta kibi yakorera abantu
uyo ni umubanyi w'umutama w'imyaka 69 yishwe n'abantu bataramenyekana muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke Guhera kuri uno wa mbere ingenzi ziza mu Burundi ziciye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye cha Bujumbura uwo bazopima bagasanga ata COVID-19 afise azoca ataha mu gihe bahora bamara iminsi 4 mu kato bakurikiranwa Ibangizi je twamajambere mu mugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyereke butunzi zemeye guha kompanyi zo muri Afrika imiliyaridi zirenga 80 z'amadolari Muri leta zunze ubumwe za Amerika umuyobozi mukuru w'urwego rujeje umutekano mu bushikiranganje bw'ubutungane John Demers yatanze imihoho mu mabanga yiwe inyuma y'ivyagirizo k'urwo rwego rwasumye urusaku kuri bamwe mu badepute n'abamenyesha makuru idonido y'amakuru avugwa hiyano hino ku isi ibangizi je twamajambere mu mugwi G7 w'ibihugu bikomeye kurusha ibindi byo ku isi mu vyereke butunzi zemeye guha kompanyi zo muri Afrika imiliyaridi zirenga 80 z'amadolari Eugene Mukankusa araduha ibindi kuri inkuru
izo bangizi iterambere zikomeye zo mu bihugu bikize kurusha ibindi ku isi ziyemeje kuzaha ayo makompanyi n'imishinga ayo madolari ku myaka 5 iri imbere ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI kigereranya ko Afrika yo mu majyepfo ya Sahara izakenera inyongera ya miliyari 425 z'amadolari uhereye ubu kugeza mu mwaka wa 2025 ayo agenewe kurwanya COVID-19 no kugabanya igipimo cy'ubukene bwakajijwe n'icyo cyorezo ako karere kanazahajwe bikomeye n'ihindagurika ry'ibihe kandi iyo ndahiro ya miliyari 80 z'amadolari yarahiwe ku nshuro ya mbere n'ibigo Development Finance Institutions DFI mu magambo ahinnye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi no mu bindi bihugu byo mu itsinda rya 7 G7 bikungahaye ku isi byemeje hamwe gufasha umugabane wa Afrika. Iyi ntambwe itewe mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihagurukiye guhangana n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya, ibihugu birushaho kuvuga rikijyana mu bijyanye na politiki n'ubukungu muri Afrika. Indahiro yo kuri uyu wa mbere y'abanyuma yuko mu mpera z'icyumweru ibihugu 7 bikungahaye ku isi Gijeje miliyari imwe nkingo za COVID-19 ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi kuri uyu mwaka utaha. Hari n'amakuru avuga ko ibyo bihugu birimo kureba uko miliyari 100 z'amadolari ikigega mpuzamahanga cyateganyirije ibihe bikomeye yazashyirwa mu kuzahura ubukungu.
Urakoze Eugene. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuyobozi mukuru w'urwego rujeje umutekano mu bushikiranganje bw'ubutungane John Demers yatanze imihoho mu mabanga yiwe inyuma y'ivyagirizo k'urwo rwego rwasumye urusaku kuri bamwe mu badepute n'abamenyesha makuru ibindi na Thomas Kamirinde
John Demers ategeye ku rwego rushinzwe umutekano muri Ministeri y'Ubutabera kuva mu kwezi kwa kabiri 2018 yashyizweho n'uwari umukuru w'igihugu icyo gihe Donald Trump Mu cyumweru gishize ibitangazamakuru bitandukanye byashyize hanze amakuru yemeza ko muri uwo mwaka w'2018 urwego rwategetse ibigo by'ikoranabuhanga binyuranye by'umwihariko Apple kuruha amabanga yose ya telefoni z'abadepite babiri b'abademokrate n'iz'imiryango yabo uretse bo urwego rwategetse Apple gutanga n'amabanga yose ya telefoni z'uwari umujyanama mukuru wa presidence mu by'amategeko n'umugore we rwategetse nanone Apple kuruha amabanga yose ya telefoni z'abanyamakuru b'ibinyamakuru bibiri bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bane ba New York Times n'abandi batatu ba Washington Post Aba badepite n'abanyamakuru bari bafite uruhare mu bucukumbuzi ku ruhare Uburusiya bwagize mu matora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2016. Apple yabwiye ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwikeka ko hashobora kuba hari n'ibindi bigo by'ikoranabuhanga nabyo byategetswe gutanga amabanga ya telefoni z'abantu bagera ku 100. Muri uru rwego Microsoft yatangaje ku mugaragaro ko nayo yabitegetswe mu 2017. John Demers azava ku mirimo ye Burundi ku itariki ya 25 y'uku kwezi.
Ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko bifise impungenge kwihohotera rikomeye ry'igipolisi ca Tunisia. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Ibyo biro muri Tunisia uyu munsi kuwa mbere byavuze ko bihangayikishijwe n'ibikomeje kuvugwa ku ihohotera rikomeye rya polisi mu rugomo rukorerwa abigaragambya bamagana ibyo bikorwa bya polisi mu majoro atandatu mu murwa mukuru Tunis. Imyigaragambya yadutse nyuma y'uko hagaragaye video yerekana umupolisi yambika ubusa kandi agakubita umusore bigateza uburakari ahantu henshi. Iyo video yanenzwe n'amashyaka ya politiki n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu na Perezida Kais Saied. Minisitiri w'intebe Hichem Meshishi yavuze ko abofisiye babigizemo uruhare batawe muri yombi kandi ko ibyabaye bitemewe. Mu itangazo ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Tunisia bigira biti: urwo rugomo rukomeye cyane kandi rukomeje gukorwa kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka rwerekana ko hakomeje kuba imikorere mibi imbere muri serivisi z'umutekano. Mu myigaragambyo mu kwezi kwa mbere polisi yataye muri yombi abantu barenga 200, abenshi n'abari batarageza ku myaka y'ubukure. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko 100 muri abo bafashwe nabi cyane bakorerwa iyicarubozo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko urugomo rubarwa ku bantu ku giti cyabo ko rutari mu ngamba za ministeri kandi ko mu myaka yashize yatangiye gahunda yo kuvugurura ibijyanye n'umutekano. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zavuze ko ihohotera rikorwa na polisi byasubije inyuma ibyagezweho na demokarasi kuva ingoma y'igitugu ya Perezida Zine El Abidine Ben Ali ihiritswe mu myaka 10 ishize.
Urakoze Eugenie. Kenneth Kaunda yahoze ari perezida wa Zambia ari mu bitaro bya gisirikare ku mugwa mukuru Lusaka ariko avurirwa indwara itatangajwe. Eugenie Mukankusi abandanye inkuru.
Ibiro bya Kaunda uyu munsi kuwa mbere nibyo byatangaje ko hamaze iminsi yumva atameze neza kandi ko yinjijwe ibitaro bya Maina Soko Medical Center biri i Lusaka. Kaunda w'imyaka 97 y'amavuko yayoboye Zambia kuva mu 1964 ubwo iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika cyahabwaga ubwigenge n'Ubwongereza ageza mu mwaka 1991. Ni umwe mu ntwari nke zikiriho z'abahuje ibihugu ku mugabane wa Afurika. Muri iryo tangazo Roderick Ngolo umufasha we w'umubiro yagize ati: nyakubahwa Dr. Kaunda arasaba abanyazambia bwose n'umuryango mpuzamahanga kumusabira mu gihe itsinda ry'abaganga ririmo gukora ibishoboka byose kugira ngo akire uburwayi.
Tugushimire Eugenie. Abakuru b'ibihugu by'ishyirahamwe ry'ukwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN bahuriye i Bruxelles mu Bubiligi barihweza umugambi mushasha bazogenderako mu myaka iri imbere. Ibindi na Thomas Kamirindi.
Umugambi OTAN ikoresha muri iki gihe wemejwe mu 2010. Nyuma y'imyaka irenga 10 umaze, ibibazo byari byugarije umuryango icyo gihe ubu byarahindutse. Nk'uko umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg abisobanura, ntaho Ubushinwa bugaragaramo na hato. Umubano w'Uburusiya ntukiri kimwe no mu 2010 ugeze ahantu habi cyane bwa mbere mu mateka ya nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Umugambi wo mu 2010 wemejwe kandi bitero bikorerwa ku ikoranabuhanga cyber attack mu Gifaransa bitarabaho. Ikibazo cy'imihindukire y'ibihe cyari kitarakara cyane nk'ubu. Umugambi mushya rero uteganya guhangana n'izi ngorane zose. Ariko by'umwihariko Jens Stoltenberg na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bashimangira ko Ubushinwa n'Uburusiya aribo bibazo bya mbere bihangayikishije OTAN muri iki gihe. Muri iyi nama ya mbere agiyemo ari umukuru w'igihugu, President Biden ategerejweho guhumuriza bagenzi be bandi 29 bari kumwe muri OTAN. Uwo yasimbuye Donald Trump yari yarabahungabanyije buri gihe ababwira ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yonyine yikoreye umutwaro wose. Yahoraga abaza impamvu byaba ngombwa gukurikiza ingingo ya gatanu y'amasezerano ya OTAN ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe, bisobanuye ko bose rero bagomba kujya kurwana barwanirira utewe. Perezida Biden yatangaje ku mugaragaro ati twumvikane neza, OTAN ifitiye runini inyungu zacu.
Ayo yaramwe amwe mu makuru makuru avuga hijya no hino ku isi muri ko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje uno munsi ingingo nshasha zijanye n'umugera wa corona, ikiringo c'imisi ne umuntu avuye hanze yamara asuzuma umwacakuweho, nk'uko vyatangajwe mu kiganiro abagize umugwi wo kugwanya COVID-19 bahaye itangazamakuru. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ingenzi ziza mu Burundi ziciye ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye nizosubira gushikira mu mahoteli yatorokanijwe na leta mu kurindira ibipimo bigaragaza ko banduye COVID-19. Mu kiganiro cahawe abamenyesha makuru muganga Jean Baptiste Nzoriro Nkankuze, umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, yasiguye ko abantu binjira mu Burundi naho bazaba bapimwe bakabasangana umugera w'icyo kiza barashobora gushikira mu miryango yabo. Aramenyesha
abo bose bashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura bagiye kuzoshika, hanyuma bace bafatwa igipimo, hanyuma bace babandanya aho bobo bihitiyemwo, hariho uzohitamwo kuja kwa wenyene muhira canke mu hoteli yihitiyemwo wenyene, azoshika kuri ku kibuga c'indege bamufate igipimo, eka mbere inyishu azoca zironswa mu masaha 28 zikaba zizomushikira ku buhinga bwa none hazoba ari host twita email, hanyuma uwo azoba yabaye ari positive tubatumirira yuko bakibona izo nyishu bazosha bagenda mu kibanza categuwe arico bona key, ariho bazosha baronkera imiti bace baronkeraho n'izindi mpanuro bijanye.
Iyo ngingo rero yafashwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kugwanyikiza cha COVID-19 yakiriwe neza na bamwe mu Barundi na cyane cyane abasanzwe bafata ingendo, bamenyesha ko imiryango izohungukira byinshi.
Je ndiko naraba kubyerekeye ikorwa rya karantene mu Burundi, uburyo ndabyakiriye neza kubera twari dufise nk'ikibazo ugasanga nk'umuntu akabura ingene arunga ikibintu ngahe ni wacu Burundi, ugasanga niyabizanye avuga ngo bimaze igihe byaratevye, ugasanga shikabizimba ko nibaza yuko bigiye kugenda neza ibintu bica bidufasha bikazimbuka.
Kuye ho hanze washikira mu hoteli amahera nayo agacaho murengera, ugasanga amahera yose wazanye ubereye mu hoteli. Rero iyo ngingo je ndayikihutse cyane.
Mu bisanzwe tugerageje kuraba nk'abantu basanzwe bikorera utwabo iyi ngingo kwakorera igitworohereza, kuko iyo ngingo ni nziza cyane bica bidufasha ko natwe tubandanya twikorera imirimo yacu ya misi yose, na cyane cyane abategura kujabuka n'abandi kandi basanzwe bajabuka biraborohera ku mwanya no mu buryo basanzwe bakoresha. Turashima cyane.
Kome Konakuze, umushakashatsi mu ndwara zandukira mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, amenyesha ko iyo ngingo ishobora kugira inkurikizi mbi kuko muri kino gihe hariko haribonekeza ihindagurika ry'uwo mugera wa corona.
Ico tuzi ni uko ibihugu byose byo ku isi, ni ukuvuga iyo abantu bavuye cyane cyane mu bihugu nk'u Burundi cyangwa ibihugu batazi neza ko bipima ngo bikurikize amategeko y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'amagara y'abantu, baraheza mbere bakanabimira ntibaze muri icyo gihugu. Ngira ngo bihagaragara bagenda guhora muvyumva, bagenda bavuga bati ibihugu binaka n'indege ntizigenda zahagariswe kubera banka y'ubwo bwandu buguma bukwiragirana, cyane cyane ubu bwandu bushasha iyo virusi yagiye yihindagura. Kuko ni ubwandu bwandura n'ingoga, kandi mukabona yuko ubu ibihugu twari tuzi yuko bitari byiziziwe n'iyo ndwara biriko bitera bija mu bitigiri birenge by'umurengera n'abafakaba bengira ngo murabona no ngaho hafi si kure mu Bugande.
Muganga Jean Baptiste Nzoriro Nkankuze yamenyesheje ko mu mugwi wo kwirinda COVID-19 bafashe umwanya wo guhanahana ivyumviro ku mugera mushasha wa corona uvuga mu bihugu nk'Ubuhindi.
Baciye hirya no hino kibazo kijanye n'umugera mushasha utamenyerewe wa coronavirus bari uwo mugwi babonye yuko ari kibazo kizobandanya gikurikiranirwa hafi n'ivyaba ngombwa leta izoheza ifate ingingo zibereye.
Uyu muganga yanamenyesheje kandi ko imbibe zihuza Burundi na Tanzania mugina na Kobero zuguruwe ariko abahaca bazobanza gukorega ibipimo vyihuta nkuko bikogwa ku mupaka wa Gatumba. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi kandi abantu batatu barishwa abandi bashika kuri 20 barafatwa kumvo z'amatohoza mu ntara za Cibitoke na Muramvya mu mpera zindwi iheze. Amatohoza yatanguye ariko abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mungu muri komine Rugombo intara ya Cibitoke iri mu burengero bw'u Burundi abantu bataramenyekana barishe umutama w'imyaka 69. Ubu n'umubanyi wiwe yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Umutama twari tubanye neza cyane ndibaza mu bantu benshi nta n'umwe yanka twari tuzi imbere ko atanu umuntu yamugirana hari kuko ntawe yavugisha yari afite ubwiza gusa ku mutima no ku mubiri gusa nta n'icyo bamuhoye bamurenganije twaguye mu gahongo ahubwo byadutangaje ukuntu yarenganye kandi atakibi yakorera abantu nta karengane ntacyo ntabumenye icyo yasize ko nta n'amafaranga yari afite ngo tuvuge ngo baje kumusangura amafaranga nta n'ibitungo yari afite mu nyungu tuvuge ngo bamugejeje ibitungwa nta n'itunga yari afishe ryo gutuma yopfa. Twasabye ko ayo matohoza bakoze yongera icyavamo kumbura inkoko z'ikibi zabikoze zikamenyekana.
Umukuru mutuma nyakwigendera yahora bako aremeza ko muri iyi minsi hasubiye kwaduka ubwicanyi bukogwa n'abantu bitwaje ibigwanisho muri icyo gice. Uwo ajeje intwaro avuga ko amatohoza yatanguye kugira abakozi bara bamenyekane.
Twaca tumenyesha abadukura mu nzego mu ntwaro, turamenyesha mu gipolisi no mu nyamiramavi. Hama kugera ubu abaopeje bamaze gushika bafata amatohoza hama bamaze kugenda baca baduha uburenganzira bw'uko twohava tukamushingura uwo muntu. Mu by'ukuri ntabwo twashoboye kubamenya kubera ko twasanze bamaze kugenda niko umusibwa we yatubariye kubera ko twari dusanzwe dufise hariho ibimenyetso by'ubugizi bwa nabi bw'ubusuma. Icyo tugiye gukora ni uko tugiye gutunganya inama kugira ngo duhamagarire abenegihugu kwicungera no kwirarira gukomeza umutekano no kuraba ingene twotuza abagizi ba nabi. Icyo twasaba ubutungane ni uko badufasha amatohoza yimbitse kugira ngo turabe kwita inkoti z'ikibi zomenyekana.
Muri iyo ntara nyene muri komine Mugwi kuri uyu w'Imana haratowe ikiziga c'umugabo yari yanyurujwe kundwa iheze muri zone Buhindo. Ubwicanyi nk'ubwo buribonekeza no mu ntara ya Muramvya nko muri komine Bukeye hagati na hagati mu gihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika rya Ronse rihawe n'abanyagihugu zemeza ko umwigeme w'umuyabagayishwe atemaguwe n'abantu bataramenyekana kuri uyu wa mungu nyene ku mugwa mukuru w'iyo komine. Ayo makomine yose yabereye mu bwicanyi afatanye n'ishamba cimeza rya Kibira. Bamwe mu banyagihugu bahegereye bemeza ko muri iryo shamba hari abantu bitwaje ibigwanisho batembera mu ijoro bakikeka ko aribo bakora iryo bara. Igipolisi cyabwiye itangazamakuru i Bujumbura ko camaze guta muri yompi abantu barenga 20 mu bafashwe harimo abajejwe intwaro ku mitumba bagirizwa ko bobo bakorana nabo bagwanye bari muri iryo shamba cimeza rya Kibira igipolisi cita imigwi y'abasoma n'inkozi z'ikibi. Kubw'amashami yigenga nka SOS Torotire rikunze kwegeranya ibiharuro by'abantu bicwa muri ubwo buryo yemeza ko ubwicanyi bwasubiye gufata umurindi munini kuva mu kwezi guheze. Eme Kwizera ajeje gutunganya ibikorwa no gutanga amakuru muri SOS Torotire rikorera hanze y'igihugu yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu abantu 60 baragandaguwe, bamwe bahitanywe n'ibitero byakorewe abanyagihugu hirya no hino mu gihugu, abandi bashika kuri 44 batugwa biziga cyane cyane ku nkengera z'Ikibira mu ntara ya Cibitoke. Duhagaritse umutima bikomeye n'ubwo bwicanyi buguma bwiyongera. Biragoye cyane kumenya abangamiye kurusha abandi cyane cyane ko hamaze iminsi haba ibitero bikorerwa ahantu hakoraniye abantu benshi nko ku bituro by'amabisi mu modoka zitwaye abantu canke abantu bagatugwa biziga mu bibanza bitandukanye. Benshi muri bo bafuga atamatohoza akozwe yo kumenya imyidondoro yabo, abandi nabo ugasangani abicwa bazira ibyumviro byabo na cyane cyane abafatwa ko batavuganwe n'ubutegetsi buhari. Ibigwanisho byakwirakwijwe ku rwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonerakure nabyo bikabandanya gusasika inganda. Twebwe turasaba amatohoza yigenga igihe cyose habaye ubwicanyi ubwo aribwo bwose ababukoze bagahanwa tankunzi kugira ngo nihagume hasasikwa ndava ubwicanye tukanahamagarira inzego z'inyamirama bigukora ibikorwa by'amatohoza badahonyanga uburenganzira bwa muntu bakubahiriza amategeko bakirinda gufatira mu kivunga mu gufata abantu bafatiye ku byiyumviro byabo bya politiki.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico leta y'u Burundi bivuga ko umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye ntacyo yashimye ko twishura. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye nawe yatwishuye ku butumwa bwanditse kuri telefone ati ijwi rya Amerika ryarahagaritswe mu Burundi nta makuru turekuriwe kuriha. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro batanguye ibizamini bya leta byo gushyira mu ngiro ivyo bize. Ni ibizamini bizomara indwi zitatu. Mugenzi wacu Etienne Karekezi amaze kubaza umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'igenzura mu mashure Bernard Bahati uko umunsi wa mbere wari wifashe.
Uko mubigarutseho uyu munsi twatangije ibizamini ngiro, ni ukuvuga ni ibizamini by'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro. Ni kimwe mu bice cy'ibizamini abarangiza umwaka wa gatanu muri icyo cyiciro bakora. Mu by'ukuri nta kidasanzwe cyadutunguye, kubera ko imyiteguro yari imaze iminsi ikorwa neza. Abanyeshuri kuva aho basubiriye ku ishuri, abarimu babo barabafashije barihuta igihe bari baratakaje n'igihe bari muhira kubera na Covid, bakora uko bashoboye barabafasha.
Mwe ubwanya aho mwigereye se mwabonye abanyeshuri biteguye bihagije?
Nari kumwe na nyakubahwa minisitiri ushinzwe amashuri ngiro na ikoranabuhanga, niwe watangije ibizamini ku mugaragaro. Aho twari rero rwose nta kibazo gihari, twigeze tubona abanyeshuri bariteguye barishimye kandi biteguye kwerekana ibyo bize. Ndetse naho kandi n'andi mashuri twabashije kugeramo muri iyi minsi ishize ko twarebaga ko bitegura, twabonaga ari abanyeshuri ari abarimu biteguye rwose, nta kibazo kidasanzwe wahabonye.
Icyo navuga ni uko nyuma ya COVID-19 hashobora kuba hari byinshi byahindutse mu bijyanye n'uburezi n'uburyo abanyeshuri bitegura, cyane ko hari benshi bagiye babangamirwa n'iyi ndwara. Mwe icyo mwumva mwiteze mugereje n'imyaka yashize ni iki kuri ibizamini?
COVID-19 ni icyorezo cyaje kibasiye isi, gihungabanya ubuzima bw'isi yose mu mpande zose, haba ubukungu, haba uburezi. Uburezi nabwo ntabwo COVID yaburereye, kuko urebwa ko byabaye ngombwa ko abanyeshuri basubira mu rugo, kwiga birahagarara. Ariko nk'uko nabikomojeho na mbere, nyuma aho abanyeshuri basubiriye ku ishuri, abarimu bagerageje kubafasha kugira ngo porogaramu yari ihari bayige neza kandi bihute. Ntabwo nyine twavuga wenda ko byose byagenda neza ijana ku ijana nk'uko wenda COVID yari itahabayeho, ariko turizera ko umusaruro uzavamo, kubera ko babonye igihe cyo gufashwa abarimu babo babigisha bakagerageza kugira umwete bihuta, ku buryo nubwo bahagaze nubwo kuko nabivuze wenda bitaba byiza ijana ku ijana n'ibindi iyo babikora COVID itarabayeho, ariko twiteze ko ari mutazina neza kandi ko n'abanyeshuri bazakora neza.
Inama cyangwa se n'inama nabasaba ko mwagira abanyeshuri bitegura ndetse n'ababyeyi babo ni iyihe mwabagezaho?
Inama ni uko twasaba abanyeshuri gutuza bagakora ibizamini neza. Ni ibizamini bagiye gukora mu bihe bitanoroshye, COVID iracyahari. Icyo twabasaba cya mbere ni uko muri disipline basanganywe igihe cy'ibizamini, ko amabwiriza yo kwirinda COVID yari asanzwe hari n'ubundi ari ku mashuri bayakomeza. Hanyuma ikindi ni uko kubera ko nyine abantu babashije kubafasha, turabasangiye kwerekana ibyo bize, bakerekana ubumenyingiro ibyo bashoboye, dore ko ubu ibizamini byabo rwose biba bireba icyo umuntu ashoboye. Hanyuma ikindi ababyeyi bo ni ukubasaba kuguma gufasha abanyeshuri, ndetse kubabaga hafi bikarushaho kongerwa, kuko mu gihe cy'ibizamini nyine umunyeshuri abakeneye ubufasha, abakeneye ko nagera mu rugo, bakeneye gusubiramo amasomo, bagiye babimufashamo. atwese hamwe.
Muri Tanzania abakobwa b'abarundi kazi bari munsi y'imyaka 17 bahungiye mu kambi ya Nyarugusu bavuga ko bahatirwa n'abavyeyi babo kurondera abagabo bakiri bato, abandi bakavuga ko bafatwa ku nguvu iyo bagiye hanze y'ikambi. Inkuru y'Idonido Inyarugusu na James Joven.
Ibibazo bihambariye abegeme bari munsi y'imyaka 17 nko gufatwa ku nguvu, kurongorwa utarakwiza imyaka, hamwe n'ibindi bitandukanye mu nkambi ya Nyarugusu, cyane cyane biri kubataye amashure, abajya gusenya bagafatirwa mu ishyamba, hamwe n'abatuye mu miryango ya ntabonikora. Indero mbi, umwidegemvyo no kutumvikana n'abavyeyi nabyo ni bimwe mu mpamvu zituma abari munsi y'imyaka 17 bajya kurongorwa batarakwiza imyaka, bigatuma badashikira kazoza kabo keza. Bamwe mu abana bari munsi y'imyaka 17 bahaye ikiganiro ijyi Amerika bemeza yuko gufatwa ku nguvu no kurongorwa batarakwiza imyaka ari ikibazo kibahambariye cyane, kubera hari na bamwe mu bavyeyi bemera abana babo ko barongorwa kugira bironkira amafaranga.
Ubuzima bw'umwigeme ngaha mu ikambi ntibumeze neza, kuko turahura n'ingorane zitandukanye. Ifashanyo ntiziromwa bikwiye, bamwe barafatwa ku nguvu, abandi bagaheba amashuri y'ipanye n'ingorane babahuye nazo, ugasanga nko ku ishuri umuhungu ntibamufata kumwe n'umukobwa. Izo nizo ngorane duhura nazo, kandi benshi biriho kubera abanyeshuri benshi baraheba bakajya mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho, kubera usanga nk'ababyeyi bataronka amahera yo kubibagurira cyangwa yemera kujya mu gisagara kugira bironke.
Hari igihe umwigemenye usanga iyo agiye nko guhiga nk'inka ugasanga yarahuye n'ikibazo, usanga amufashe ku nguvu cyangwa nyine mutabyumvikanye, ugasanga narako baramukoreye byafura mbi nyine. Nicyo kibazo nyine dufite.
Izindi ngorane duhura twebwe abigeme, hari habagenda mu nkambi za kure bagatwara amada batari biteze, bakagenda nk'ubu babyaye abana batagira base, ugasanga ababyeyi babateye ingorane.
Abo bigeme bemeje yuko hari ababyeyi baturubika cyane abana babo, bagashaka yuko nabo bajya gusuma, kandi bamenya yuko atabuzi bafite bakora. Icyo naco ni kimwe mu bibazo bituma bamwe muri abo bigeme bajya gushaka abagabo kugira baronke amafaranga.
Hari ababyeyi barongoza abigeme ku nguvu, bakaba babona iwabo yabo bahungu ko bafise amafaranga, bakabarongoza ku nguvu, bakababwira ati nimugende murongogwe. Bene baba bigombera amafaranga bakaheba amashure, bene bakaba bigombera amahera nyene, bakaca barongorwa ku nguvu ko nyene.
Bamaze kugenda urumva umukobwa ko abatavyazi, urumva akabarongoye ku nguvu ya nyina wiwe, nawe atagomba kurongorwa, atagomba guheba ishure.
Umwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro iri rya Amerika yavuze yuko kimwe mu bibazo bituma abana benshi barongorwa batarakwiza imyaka nuko mu nkambi hari ndero nke bivanye nuko babayeho, hamwe no mwidegemvyo mwinshi uri mu bana.
Uvuga nti muri rusangi mwikambi kweri usanga indero ari nke bivanye nuko tubayeho, ucusanga indero atari nziza, abana baratwara inda zibitwarire, abana baraheba ishure bagasanga bagiye kwabigwa, hari ababigo bataragera bivanye n'ubuzima bwabo.
Yasavye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abo bana gusumba, kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cyibure zihere rwose mu nkambi ya Nyarugusu.
Era y'amashyirahamwe akwiye kwitaho gusumba akitaho abana bacu. Twosaba nk'ikigo cya IRC nacyo mu gihe abana bafise ibibazo bakakwirikirana neza neza bikwiye, atari uko natwe dushobora gutangira poro ugasanga kumbi iyo raporo icikiye mu nzira ntishobore gushika kure. Nk'ubu dufate akarorero, hari abana bifuvye, abo bana bifuvye iyo dutanze raporo tuti umwana yagize uko, hari n'umwana aheruka gutakara, n'ukuri bagerageza zibiteho amaraporo dutanga nabo bayakurereko kugira ngo umwana akwirikiranwe byiza.
Mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe gitaho uburezi bw'abana bari munsi y'imyaka 17 mu nkambi ya Nyarugusu Plan International, biboneka yuko ibice 76% kwijana by'abatuye muri iyo nkambi na bakenyezi hamwe n'abana, ibice 54% na bari munsi y'imyaka 17. Iryo shyirahamwe rishoboye gufasha abagera ku bice 28%. Benshi mu badafashwa nibo usanga bahambariwe n'ibyo bibazo. Buri mwaka abarenga 50 barasama inda batiteze, bikonona akazoza kabo keza. Abarenga 65% nabo baratoroka inkambi kujya gushaka ubuzima mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubwijwi rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Dushimire kandi Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Etienne Karekezi niwe yabihagarariye kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Tubasezeye tubifuriza kugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.